Nzamba.
Nzambira samirana. Amakuru na Francine Kanyanya.
Tunapokane igenekerezo rya munani ruhuma mwaka w'2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bibanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru aya nayo akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira igikorwa cyo kubaka ikiraro kuruzi rusizi muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kizohuza igihugu cy'u Burundi na Congo kirateye amakenga ingene kiriko kugwa gihutihuti ivyo bikaba biriko bikorwa inyuma y'urugagwa ry'imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe PASEM rivunira Kagohe leta y'u Burundi gushyira mu ngiro ibisabwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye harimo ikigega cy'isi yose FMI kugira ngo u Burundi bushobore gutera imbere Constant Ndikumana arongoye PASEM akaba bivuze inyuma y'icegeranyo abahinga b'icyo kigega basohoye bahejeje urugendo rwabo u Burundi basaba ko ingingo buramatari w'intara ya Bitana origine bitanga yo kugara ibyambu bitari bike bijabuka mu gihugu cya Tanzania iyo hagarara ngo nabo n'abarobyi n'abanyagihugu bunguruza abantu bakoresheje ubwato ku ruzi Maragarazi bavuga ko iyo ngingo yatumye baja mu bukene butagira izina aya n'ayandi ni mu kanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvira izi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Harabavuga ko bafise amakenga ku kiraro kiri kocubwa kwa kuruzi Rusizi ku ruhande rwa komine Buganda mu ntara ya Cibitoke gihuza u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imvo z'ayo makenga ahanini ni ukwihutisha iyubakwa ry'ico kiraro mu gihe imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugaye. Inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Ico kiraro kiriko cubakwa kwibarabara rya gatandatu muri zone Gasenyi ya komine Buganda mu ntara ya Cibitoke ico kiraro kivugwa ko ari icifata kibanza kiriko cubakwa hakoreshejwe ibikoresho n'abahinga bo muri batayo Genitravo yo kumuzinda amakuru ava ku muzinda avuga ko amafaranga ari karakoreshwa mu kubaka ico kiraro atari amafaranga yarasanzwe ategekanijwe muri leta izokoresha ko nyabuna ari amafaranga yoba yavuye mu yasagutse mu ihindurwa ry'amanoti ryabaye mu mwaka uheze w'2023 ico kiraro cifata kibanza kimaze kuzura leta ya Congo izoba ifise uruhara rwayo ko kubaka ibarabara rya kijambere riva Ruvungi rigashika ibukavu riciye mu mitumba ihanamye ya Ngomo ayo makuru nyene akavuga ko iyubakwa y'ico kiraro mfata kibanza nk'uko bivugwa ryaje ryihutirwa inyuma y'urugagwa ry'imbibe Burundi buhana n'u Rwanda iyo barabara niyo nzira bitanguye igukoreshwa ibidandazwa n'ibindi ibicuruzwa biva mu ntara ya Kivu yumanuko no mu ntara ya Katanga ntibizosubira guca mu nzira ya kera ya Bugarama Kamembe byinjira ibukavu biciye mu gihugu cy'u Rwanda President Ndayishimiye na Felix Antoine Tshisekedi baba barahuye ivyico kiraro ku mugambi wa banki y'isi yose ukubaka ikiraro kuruzi Rusizi no kubaka ibarabara ryagutse rinini rivi Bukavu gushika Karemi imigambi y'iterambere mu karere ifise abo irikira kumira iteye kubiri n'amategeko agenga ihuriro ry'ibihugu bigize ibiyaga binini CEPGL cyo kimwe n'amategeko agenga karere ka Afrika y'ubuseruko EAC bamwe mu bahinga mu bijanye n'inyubako bavuga kandi ko bafise amakenga kuko ngene ivyigwa imbere y'iyubakwa gico kiraro byo byarakozwe na cyane cyane bafatiye ku kwihutisha cyane ibikorwa byo kubaka ico kiraro biriko biraba kuruzi Rusizi
ugisata kijanye n'ubutunzi kugira u Burundi butere imbere leta itegerezwa gushyira mu ngiro ibisabwa n'amashyirahamwe atandukanye hamwe n'ikigega cy'isi FMI ako n'akagaho k'ishyirahamwe PASEM inyuma yaho FMI isohoye icegeranyo cy'urugendo abahinga bayo bagize mu Burundi Constant Ndikumana harongoye iryo shyirahamwe akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi hanura leta guha uburenganzira abadandaza bakidegenza kugira ngo bashobore kwinjiza amafaranga y'agaciro no kwitaho ibyo tuma abagwiza atunga bazana imitahe yabo mu Burundi. Kurikira Faustin Ndikumana.
Ifimi yavuze ngo umwimushira kwiyongera ngo kane kwijana mu mahanga ufatiye kurinyi n'ubworozi birashoboka ari kuturavye urinyi n'ubworozi mu Burundi nturagira amahinduka menshi. Usanga umwimbu urahindagurika uravye ibihe ingene bavyagenze ngo baravuga ko ashira ko ari ku mwimbu w'ibigori mwa ku bindi birimwa ibiraya cy'ubitoke usanga atari kirenga nabo fatira re yuko igisata cy'uburimyi kitareza 40% mu butunzi bw'igihugu muri rusangi ariko cyonyine cyoshigikira iyo kwasaza twifuza uwo mwimbu wiyongera ahubwo leta yufata ingamba cyane cyane gusubira kwiga ingene imwe rya doing business ingene leta yorohereza abagwiza tu ubundi ntuzoba muri zingorane byiyugaranye. Urabona kwigegera byose bisohoka usanga ubundi buri inyuma mu bihugu bidafasha abantu ngo bagire imigambi y'iterambere bashore imari bayizane mu gihugu ari igihugu kiba kimaze kwishyira mu bukene bukitazovamo. Hariho evaluasi witwa sepia y'izi nzego za banki y'isi yo zaziraba yuko inzego z'igihugu zitaratera imbere kubifashora kuza amafaranga kwinga ibindi bihugu ivyo leta yo byicarira doing business na sepia kandi leta ikaziramenya gukora ibiraba cyane cyane itazirasanzwa hajya leta kugira bitere imbere ibiraba nabindi nigwize ibikorwa remezo byiza na infrastructure dukeneye amabarabara ibi biraro ivuga by'indege byiza za internet izi ni abagwiza tunga bakeneye amatara amazi umutekano urakenewe niyo leta ibazwa kugira abantu baziragira urudani zorushira kumara amasaha 80 ku 28 inzego zikomeza kugira ubutunzi nk'iminisitiri de finance bakayiha abakozi bakwiye aba experience gutuma na zijya ngingo z'amahinduka zishaka kushikwako zija mu ngiro ikazishyiraho amategeko meza ikashyiraho umwuka mu by'ubutunzi yambere makuru ekonomike nziza hanyuma ikagwanya igiturire n'ibyaha bijyanye nacyo bizinga n'iki gihugu. Ibyo ni byo bitegeza gushyira ku ingufu nyinshi ireke kuzisangaza mu mutu natuye ibyo bikoze ikoreza guzatunga neza igihugu cyashobora gutangura kugorora izo reforme rero n'ibyo byaha ntizirwe turabamo ni efu bizakuze tubwira tuzigira izacu nuko tuzihara abarundi bamwe bamwe mengo zigiye mu ngiro ziko zibakura amatamukano.
Inzamba
turabandanya na makuru twateguriye imyidogo n'imyinshi mu barobyi n'abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana hamwe n'abunguruza abantu bakoresheje ubwato ku ruzi Maragarazi. Iyo myidogo ije inyuma yaho buramatari w'iyo ntara urije n'ibitanga ategetse kugara ibyambu bitari bike bijabuka mu gihugu cya Tanzania. Abo bose bagasaba ko iyo ngingo ya buramatari yohagarara kuko yatumye bajya mu bukene bwinshi. Donido na Olivia Gakima.
Iyo myidogo y'abo barovyi abunguruza abantu bakoresheje ubwato ku ruzi Maragarazi hamwe na bamwe mu banyagihugu muri komine Giharo mu ntara ya Rutana ifatiye kwiyugarwa ry'ibyambu bitandukanye bihuza igihugu cya Tanzania n'u Burundi. Bivugwa ko muri iyo nama buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe kubera hari abagizi ba nabi binjira mu gihugu cy'u Burundi baciye kuri ivyo byambu. Olivier Nibitanga arongoye intara ya Rutana ngo akaba yamenyesheje ko ubwato bwonyene bwemerewe ari ubwato buto buto butwara umuntu umwe gusa. Abakoresha ubwo bwato bariyamiriza iyo ngingo bavuga ko ingingo benizo arizo kubakandamiza kuko kubwabo atabagizi ba nabi barigera bumva baca kuri ivyo byambu. Iyo ngingo ngo ije kubashira mu bukene ntangere kuko ivyo byambu bitandukanye ari ivyo byahora bikoreshwa ku badandaza baca kurangura ibidandazwa mu gihugu kibanye cya Tanzania babizana mu Burundi. Eka mbere n'abarovingo bagiye kuja mu kangaratete kuko bahora bikora kuri ivyo byambu mu kuja kuri ruzi Maragarazi. Ikindi naco kiza gisongera isibe ngo nabarimyi benshi bo muri iyo komine Giharo barimira ibitegwa bitandukanye mu gihugu cya Tanzania aho ubwato ari bwo bahora bikora ko mu kujabukana ibyimbugwa byabo. Baba abo barovyi, baba abo bunguruza abantu bakoresheje ubwato, baba abo banyagihugu batunzwe n'urudandaza rw'ibifungurwa bose basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko abategetsi b'intara ya Rutana bohindura iyo ngingo kugira babandanye bikorera imirimo yabo ya misi yose.
Tuve mu ntara ya Rutana dukubitire mu ntara ya Makamba aho naho nyene hari imyidogo mu banyagihugu bituri kigo ntunganya matongo c'i Makamba bavuga ko umukozi w'ico kigo atuwazi biturire kugira ngo baronde impapuro ndangamatongo bazihabwe abanyagihugu basaba urongo ico gisata mu ntara z'ubumanuko kugira ibishoboka byose iyo ngendo yo kwa biturire igahagarara iyo ni nkuru tubazaye di Claude Ninazwe
nkuko bivugwa n'abitura ikigo ntunganya amatongo mu ntara ya Makamba ngo ico kigo kirangwamwo amanyanga atagira izina bavuga ko ataburonswe impapuro ndangatongo adatanze igiturire utangwa agatoki n'umukozi w'ico gigo Samson Nihimanigeza ajeje gisata gitanga izo mapuro aho yaka amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi
tukibona cyose gisata cyatetse France hijwe mu Makamba kandi twarose ingendo zo kumanuka ujumba tubinda amatike n'ikintu n'ubana n'ukene bitoneke none ubu ajuhora kamaro kibara ayo umukozi yitwa Nigeza Samson nkuru mu nagisibije mu bijanye n'ibiturire
abanyagihugu basaba Jeremy Yogoza arongoye ico gisata mu karere k'ubumanuko gufata ingingo zotuma ayo manyanga ahagarara
basabye urongo ico gisata tube hagufi kandi ico n'ikintu nibaza ko nawe nyene wakitse ko makuru kuko n'ibiri yavuye mu masoko iri umuntu amaze kuva ahantu ari mu makosa nk'ayo kutakabandanya n'ayandi
mwamenya ko ico gisata kimaze imyaka ibiri gishinzwe mu ntara ya Makamba mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abita ico gisata bo mu ntara z'ubumanuko kuri ivyo rero vyagirizwa uwo mukozi witwa Samson Nihimanigeza twamurondeye kuri telefone kugira ngo agire ico avuga kuri ivyo yagirizwa ntiyashatse kugira ico abivuze ko
dusozera amakuru ku bijanye n'inkino ibihugu vya Côte d'Ivoire na Nigeria nivyo vyaraye bironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma muri za nkino z'igikombe ca Afrika ziriko zibera muri Côte d'Ivoire yakuyemwo Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo mu kuyitsinda igitsindo kimwe ku busa nayo Nigeria yatsinze bitayoroheye Afrika y'Epfo barinze gutera amapenalti inyuma yaho urukino rwari ruhejeje guhera ari kimwe ku kindi inkuru ya Alexandre Nyungeko
Côte d'Ivoire imbere y'abakunzi bayo barenga 151 bari baje kwishyikira yasohoye Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo mu kuyitsinda kimwe ku busa gutyo Côte d'Ivoire ibironse itike ryo gukina urukino rwa nyuma final ku munsi w'Imana Côte d'Ivoire ikaba yashitse kuri iyo ntambwe bitayoroheye kuko yatanguye gutsindwa mbere bimwe biteye isoni aho twovuga nk'urukino rwahuje ico gihugu na Guinée Equatoriale Côte d'Ivoire ikamaramara mbere igatsindwa ibitsindo bine ku busa ivyo vyatumye mbere umumenyereza aca yirukanwa Emerson Faye yamusubiriye akaba yaciye ahindura ibintu abanye Côte d'Ivoire basubiza icizere ku murwi wabo kuri uyu wa gatatu rero Repubulika y'Intwaro Rusangi ikaba yasanze Côte d'Ivoire ya Kenya ziraguma ku munota wa 65 akaba ariho haboneka igitsindo cinjijwe na Sébastien Haller urukino rurangira Repubulika y'Intwaro Rusangi itashe Côte d'Ivoire nayo ironse uburenganzira bwo gukina finale ku munsi w'Imana na Nigeria ahayo ntiyoroherejwe na Afrika y'Epfo kuko barinze kwikora ku mapenalti inyuma yaho urukino rurangiriye banganya igitsindo ku kindi Nigeria akaba ariyo yatanguye kwinjiza ku munota wa 67 igitsindo cinjijwe na William Trostekong Teboho Mokoena agombora ku munota 90 ku ruhande rwa Afrika y'Epfo iki gihugu byabonetse ko cakinye neza gushika gukina rurangire ariko hageze muri za penalty umunyezamu wa Nigeria Stanley Nwabali yaje yazi Kenya ziraguma akuramwo penalty zibiri zose za Afrika y'Epfo mu gihe wa Afrika y'Epfo we atanimwe yigeze afata kiretse yaciye hejuru ahambere mukibuka ko umenyezamu yari yabonetse nk'igitangaza mu gufata amapenalti mu rukino rwo mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma rwabahuje na Cap Vert urukino rwa nyuma rukazoba ku munsi w'Imana rero rugahuza Nigeria na Côte d'Ivoire ibihugu bizinanye mbere bisangiye na karere bikaba bitoroshe rero kumenya uzotahukana icyo gikombe ikindi abakunzi b'umupira w'amaguru bemeza nuko ibihugu vya Congo na Afrika y'Epfo atawo bigayira uravye aho bigarukiye
nino ngaha duciye dusozerera no makuru nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.